Sangwa mahoro mwebwe mwese mahisemo radio isanganiro ndanabahani ikaze murano makuru mu Kirundi yo kuri no mutaga turi ku munsi wa gatanu ngirekezo rya gatandatu kwigarama 2019 amakuru twabateguriye ahagaze ku ngingo nkuru zikurikira Burundi burasabwa gushiraho amabwirizwa agenga gutwara abantu n'ibintu mu matereni ni nyuma y'inama iherutse kubera ikigoma mu gihugu cha Tanzania yahuza abashikiranganji baserukira ibihugu byabo ari byo Burundi, Tanzania na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo twabiteguye murano makuru na yibitegire iby'abantu bagendana ubumuga byari yongereye muri komine Nyabihanga y'intara ya Mwaro aho ku mitumi itatu gusa kuri 29 igize iyo komine haharugwa abantu barenga Miongi chenda bagenda na umuga tuwafitie na butana yandi ibitu kikije nkoko mwenyele kumisi ya gatanu unomosi tukabayagira kuunga rukambi zitegwa nisi imururazi amakuru tuwafitie saya gusa elia kadogo alimunga bugevi uma amakuru hagarariwe na wabani yonghuru mwashkirizu wana emehi shah ni yonghuru sangu ikazi
sangu muri sanze kuri radio isanganiro
Ndasubiye kubaramutsa nongera kubaha ikaze n'impeje kubabwira mu ntangamarara yano makuru igitigirisha abagendana ubumuga ni kinini muri komine Nyabihanga y'intara ya Mwaro bishikirizwa n'ujejwe gutanga amakuru mu mugambi wo gushira abagendana ubumuga mu bikorwa by'iterambere mu mashengero muganga Eme Mugisha akavuga ko muri rusangi akavuga ko rusansuma yakozwe ku mitumbi 3 kuri 29 igize iyo komine habonetse abantu barenga 90 bagendana ubumuga butandukanye ni mu gihe kuri uyu wa mbere nako kuri uyu wa kane muri komine Nyabihanga uwo mugambi wari wateguye inama yo guhimiriza abajejwe intwaro abakora mu gisata c'indero abajejwe amagara y'abantu hamwe n'abakozi b'Imana kubijanye no kubahiriza agateka k'abagendana ubumuga jehar nibigira
Muganga Mugisha Eme avugira umugambi ujeje gushira abagendana ubumuga mu bikorwa by'iterambere vy'amashengero avuga ko ibitigiri vy'abagendana ubumuga butandukanye 93 baharuwe ku mitumba 3 ku mitumba 29 igize komine Nyabihanga y'intara ya Mwaro ari vyinshi
zaratebwa bacane ni benshi gusumba aho twari twiteze kuko ubundi ntitwababona turi mu mirimo ya misi yose ntibagaragara cane icatumye twivuye cane muri komine Nyabihanga twararavye akarere aho gaherere tsangana hantu ahari kure hatagendeka amashirahamwe menshi adakunze gukorera cyane aho twasanze kandi abantu batazi yuko hari n'amashirahamwe y'abantu bagendana ubumuga usanga mbere hari n'ingeso navuga ko atari nziza yo kunyegeza abo bantu usanga bagendana ubumuga
umwe mu bagendana ubumuga aho Inyabihanga akamenyesha ko yanezerejwe no kumva ko hari amategeko agenga abagendana ubumuga
ingingo nibuka yamfashije kandi yashitse cyane ku mutima nuko numvise yuko abantu bagendana ubumuga bakwiye kubahirizwa mu kandi bakagira uburenganzira bungana n'ubwo abandi bantu bakomeye mu by'amategeko ikindi cyashitse ku mutima nuko bitwariritse cyane ukungene uburinganiza mu nyubako kugira ngo umuntu agendane ubumuga ashobore gushika aho yifuza hose kuko ibyo nabyo birimo mu bitubangamira
umwe mu bitavyo nama ashikiriza ko yahungukiye ibitari bike
abenshi twatuze imbere ko abantu bafite amategeko yo bari karabagenga ikindi naco no ariho twese duhamagariwe kugira ico duterereye kugira ngo abo bantu kumbure bakumbure migwa mu kibana aho babaye banyeguruke baje habona
ku bwa muganga Mugisha Eme ubumuga bugwiriye ngo nubwo kumugara amaboko canka amaguru guhuma kutumva no kutavuga intandara n'ingwara zo mu mutwe hamwe n'izindi ubwo bumuga bamwe ngo barabuvukana abandi babutegwa n'ingwara canka amasanganya muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro Jean ibigira ku bwa radio isanganiro
Jani bigira kenuye tukiri muri ico gisata abagendana ubumuga bwo kutabona mu Burundi ngo barashoboye kwiga inyigisho za kaminuza naho bagira ibibazo bitandukanye Daniel Ntiranye bagira umunyeshuri agendana ubumuga bwo kutabona yiga muri kaminuza yitiriwe Umwizero wa Afrika Université Espoir d'Afrique yemeza ko ashobora gutunganya ivyigwa vyiwe akoresheje ibikoresho afise bijanye n'ubuhinga nako n'ubumuga bwiwe Nayo Venerant bakevye Musa yarongoye gisata c'ubuhinga bwo kwigisha kuri yo kaminuza aremeza ko umwimbu uwo munyeshuri agendana ubumuga bwo kutabona ushimishije Eline Bell nibigira
L H J F
Iryo jwi risoma indome n'igi mashini ya Daniel Ntiranye bagira umunyeshuri agendana ubumuga bwo kutabona yiga kuri kaminuza ya Sport d'Afrique avuga ko afata amajwi ivyigwa biba biriko biratangwa akavyumviriza mu nyuma ikindi naco ngo bishitse mu mashini yiwe cyo kimwe n'ivyo ashaka kwandika ngo bicaye imworohera
ndakoresha imashini irimo logiciele ivuga murumva ko nk'ubukuri mwijwi nk'ubu nariko ndandika urumva ko imashini iriko iransomera ivyo nariko ndandika
souligner
Ikimugo yariko ngo ni bitabo byo gusoma agasigura ko mu mazu yo gusomera mu bitabo bita biblioteke mu gifaransa asanga atabijanye n'ubumuga bwiwe bihari
kujya mu mazu yo gusoma ajya bita mu gifaransa biblioteke haracyari ntamba myigose muri kaminuza nsanzwe nigamwo nahantu hari biblioteke yo injanye n'abandi banyeshure nshitse yo jembo nayo uko ata biblioteke hari fata yuko atari gitabo jeho
Elvis Amos nkengurutse umwe mu bigana na Daniel Ntiranyobagira agendana ubumuga bwo kutabona ashinga intahe ko ntiranyobagira ari umunyeshure wishaka
nkuko byagiye bitangaza abigisha hari abigisha bamubona bakavuga ati tuguhegiza meora hari atoyaje ndandika beshi bikabatangaza ni umunyeshure nk'abandi atonda buri munsi ntacererwa kandi akurikana amakuru nkatwe neza cyane abanyeshure twese muri maketura mukunda
ku ruhande rwa Veneho bakevye umusaya arongoye igisata c'ubuhinga bwo kwigisha kuri kaminuza Espoir d'Afrique yemeza ko ibibazo by'ibitabo bihari ariko ko ari umugambi wo kubigwiza no kuramura abahinga mu kwigisha abafise ubumuga butandukanye ariko rero umwimbu w'uwo munyeshuri agendana ubumuga bwo kutabona ngo rateye igomwe
arakoresha iyo mashini yiwe hanyuma iyo hageze ibibazo abarimu baraheza bakamubaza umwe mu gifaransa twita oral Imana irafise ukuntu itunganya ibintu bunatabona arumva cyane arafise amanota meza ntashobora kugaya
Daniel Ntiranyobagira cyo kimwe nabo bigana bahamagarira abandi bafise ubumuga bwo kutabona n'ubundi bumuga muri rusangi kwinjira mu nyigisho za kaminuza
Eri nibele nibigira na yumugwi urejwa gataya kazi na muntu seni dehashe usaba umugutegura amatora seni kuzokorohereza abagenda n'ubumuga kugira ngo nabo bashire mu ngiro uburenganzira bwabo bwo gutora urongo uyu mugwi agahamagarira n'abandi abantu n'inzego zose gushira uruhara rwabo mu korohereza abagenda na ubumuga kugira ngo nabo baronke uburenganzira bahabwa n'amategeko Sixte Vigny ni muraba yabivuze kuri uyu wa kane aho hugurwa urubuga ngurukana bumenyi guwo mugwi tumukurikire
Mubisanzwe abagenda n'ubumuga nabo nyene na barundi na bantu nk'abandi kandi agateka kabo gategeza kubahirizwa ni naco gituma aho bishoboka twosaba abajeje kubitegura kuraba mu buryo bafise ko vyokunda ko borohereza nabo bandi mugabo rero biraba bazobivuga canke bazofata uburyo bikogwamo baravye uburyo bafise nibaza ko ari kuyumvira ntitwomenye uburyo bafise gushika ariko aho bishoboka nkuko hatanzwe amategeko yuko inyubako zimwe zimwe bokoroherezwa abantu bagendana ubumuga kugira ngo umuntu ashitse ashobore kwitura wari we wese natwe bingaha mu mugwi ntiturabishobora mugabo biri mu bintu twashizeho dukeneye ko tubona ko bishisweho nibaza ko nabo nyene bogirageza bakaraba ingene umwe wese yoroherezwa
Sixte Vigny ni muraba arongoye umugwi w'igihugu ujejwe agateka ka zina muntu nyuma karuko gato duje tubandanya n'amakuru twabateguriye
Isanganiro
Turabandanya nano makuru ku isaha zitandatu n'iminota 35 muri studio zose za radio y'isanganiro ivyigwa bimaze gukogwa mu mugambi w'ibarabara ry'indarayi riva mu gihugu ca Tanzania ahitwa Uvinza rigaca imusongati mu ntara ya Rutana rigashika igitega rigashobora mbere no gushika ibuvira mu gihugu kibanyica Republika ya Demokarasi ya Kongo ngo birashimishije mu nama iherutse kubera ikigoma muri Tanzania abashikiranganje barero gutwara abantu n'ibintu mu Burundi Tanzania na Republika ya Demokarasi bumvikanye ko Burundi bwo tebutsa gushiraho amabwirizwa agenga ugutwara abantu n'ibintu mu matereni iyo nzira ikaba ifise ibirometero bingana 156 ido ni ido gino nkuru na mugenzi wacu Mihai Kanyange
wo mugambi wibarabara gindarayi uvinza musongati gitega rigashobora no kubandanya muri Republika iharanira demokrasi ya Kongo watanguye kuva mu 2014 iyo nama iherutse kubera ikigoma muri Tanzania mu mpera z'ukwezi guheze ikaba yabaye inyuma y'iyabereye Bujumbura mu kwezi kw'indwi uyu mwaka aho ikigoma abashikiranganje batatu bajejwe gutwara ibintu n'abantu bo muri ivyo bihugu bitatu bakaba bateye umukono ku masezerano asubiwemo yo kuva mu 2014 abo bashikiranganje kandi nk'uko tubisoma mu itangazo ry'uwo mwumvikano basanze yasanze ko ibikogwa byerekeye iryo barabara ry'indarayi bimaze gukogwa bishimishije iryo barabara ry'ibirometero 156 ngo rigashobora gukoreshwa mu rudandazwa kuva ku rubibe Tanzania hana n'u Burundi gushika imusongati hakaba hazokogwa ibirometero 186 nayo kuva imusongati gushika igitega hakazokogwa ku birometero 180 mu vya bashikiranganje batatu bemeranije harimo ko u Burundi bwotebutsa gushiraho itegeko rijanye n'igisata c'indarayi ngo kuberako ibihugu vya Kongo na Tanzania vyo bisanzwe biyafise ikindi ngo nuko hosubigwamwo amasezerano yabaye hagati ya Tanzania u Burundi na Republika iharanira demokrasi ya Kongo yo mu kwezi kwa gatatu mu 2015 ivyigwa ngo bimaze kurangira ivyegeranyo ngo bikazoherezwa abakuru b'ibihugu kugira ngo abashikiranganje b'ibigega vya leta bige ahazova uburyo bwo gushira mu ngiro uwo mugambi ayo masezerano akabaterekana uburyo uwo mugambi uzotwara n'igihuzomara ikindi abo bashikiranganje batatu bumvikanye ko nuko iryo barabara ryoshigwa ko umuyaga nkuba hakurikijwe ingomero ziriko zirubakwa muri Tanzania mu Burundi n'umugambi wa Inga muri Republika iharanira demokrasi ya Kongo baremeje kandi ko ho bugukingira uwo muhora n'ukubandanya amanama haba ahi Bujumbura no muri Republika iharanira demokrasi ya Kongo harimo kandi n'ukuzokubaka ikivuko ico bita port sec kuri uwo muhora kuri iryo barabara ry'indarayi abahinga baturuka muri ivyo bihugu bitatu begwa n'ico kibazo c'uri barabara ry'indarayi bakaba bimirije kwishikira imusongati mu Rutana baciye igitega ahazoca uwo muhora mu nyuma bakaja ibuvira muri Republika iharanira demokrasi ya Kongo
uraca ugacana yandi mu bidukikije
Nina yabwiye mu ntangamara ya no makuru tubafitiye bucana yandi tuyagira ku ngaruka zitegwa n'isi iri mu rurazi iyo rero isi iri mu rurazi iri mu rurazi ingaruka nako zitegwa n'isi irimo umururazi ngo ni nyinshi uretse ko usanga atabitegwa biharangwa nibibonetse ngo ntibiheza ngo bigira ibyunyunyu bikwiye umugisha wa kaminuza Salvatore Kaboneka akavuga ko iyo isi nkiyo umurimyi abandanije ayirimimamwo nayo iheza igatituka ni mucana yandi yuno munsi na Kristera Nizigama
nkuko twari twabibabwiye muri bucana yandi bidukikije iheruka isi iri mu mururazi iba mu duce turangwamwo imvura nyinshi uyo mururazi uraheza ugategwa n'icunyunyu bita aluminium mu gifaransa sivyo gusa umwigisha wa kaminuza mu gisata c'uburimyi n'ubworozi Salvatore Kaboneka amenyesha ko ibitegwa bitewe muri iyo si bitagira ivyunyunyu bikwiye
isi ifise umururazi mwinshi ibifise ivyunyunyu tudakeneye byinshi ibifise bya byunyunyu byiza dushaka karese bona abanyezi yo mubike gushuka ubundi barerekana yuko ari minyo mike bambe ibitegwa bikeneye ari minyo ariko abashakashije barerekanye ko ikenewe calcium na magnesium na potassium bitariho bikwiye rero ntigikura neza ricimbuka
uko isi izirata ibyunyunyu ni kwigira umururazi ingaruka nuko usanga atabitegwa biharangwa
mu bisanzwe ico bita biodiversite environmental isi meze neza ifise uburyohe bukwiye ifise ibyunyunyu bikwiye ntuzosanga igitegwa kimwe uzosanga hari ibitegwa byinshi bivanganye ariko uko isi izirata ibyo byunyunyu ikariha igira umururazi ujusanga ari igitegwa kimwe naco nyene kidafise n'uburyohe tubwe nk'ishinge ishinge mu bisanzwe urabona ingazi igishinge ni ikintu kitavyunyunyu bikwiye biri muri iyo urumva nutrition ibintu by'inka ntibiba bikwiye hanyuma naco ikintu kimwe gusa biodiversity bitakaye
mu gihe ibitegwa bitabonetse ku rugero rukwiye nibibonetse ntibigire ibyunyunyu abantu ntibaronge ibifungurwa bikwiye kandi by'akanovera
abantu ntibaronge ibifungurwa bikwiye icya kabiri igihe rero ibyo bitegwa bitashize bidafise calcium na magnesium bikwiye hari ingorane gufungura neza cyo bita malnutrition mu bisanzwe isi ndurazi wimbura bike kandi bidafise kalite nziza bitagira ivyunyunyu bikwiye mu bisanzwe na kalisi kandi jo benshi ntibacibatse
iyo murimyi abandanije arima mu isi ifise umururazi Salvatore Kaboneka amenyesha ko isi gumitituka haragera n'igihe ntabe akiharima
yarashika igihe rega kaheba uzurabe witegereje ahantu bahora barima heza imyaka ingahe imyaka ihe agumahagabanuka gituma agumahagabanuka ntacaki acimbura na gitoyi acaheba acakari mahatoyi na cyane cyane ko taronka amasakwi
umwigisha wa kaminuza Salvatore Kaboneka amenyesha ko mu Burundi hari uburyo kama gukoreshwa kugira abagwanye umururazi w'isi isango ni muri bucana yandi bidukikije izokurikira
Kristera niziga murakenuye n'iryo sango turaribitse ni hano mbere ku isaha 6:42 ca turangiriza ko amakuru twari twabateguriye tukongera tukanabashikiriza mugabo badufatiye mu nzira ndabibutse yuko Burundi busabwa gushiraho amabwirizwa agenga utwara abantu n'ibintu mu matereni ni nyuma y'inama iherutse kubera mu gihugu ca Tanzania yahuza abashikiranganje baserukira ibihugu byabo ari byo Burundi Tanzania na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mwavyumvise muri ano makuru mu ntara ya mwaro havugwa ibitegiri by'abantu bagendana ubumuga bitera byiyongera na cane cane muri komine Nyabihanga aho ku mitumi itatu gusa aharugwa abantu barenga 90 bagendana ubumuga na utana yandi mwumvise ko ituyagiye kubijanye n'ingaruka mbi zishikira isi iri mu mururazi mwakoze mwebwe mwese mwateze yompi ano makuru yakoze na Obani yo nkuru yarahagarariye yakoze Elia Kadogore mu ngabwe by'ivyuma mwashikirijwe na Emery Jean niyo nkuru mone mugira umunsi mwiza nakayabaga mwebwe mukiri kumeza